bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe miganiro vyenu genekerezo rya munani ukwezi kwa gatandatu muri 2018. Hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa kaburungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njye ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yaraye ateye igikumu kwibwirizwa nshingiro riherutse guhinyanyurwa mu ijambo yavugiye muri komune ya Bugendana n'intara ya Gitega mu Burundi. Amaze gushiga igikumu kuri iryo tegeko, Perezida Nkurunziza yagize ati:
Mubimenye neza kuva no munsi. Iri bwirizwa shingiro ntijyahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022. Ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje nga kwisi. Iyi ngingo ni integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu, ku Barundi bose no kuri jewe nyene ubwanje. Imana mushobora byose niyo cabona. Mukaranga mutima kumugambwe CNDD watureze ukaturamura ubugabo ukudahemuka kamboneza mu mugambwe CNDD nago mamenyeshe abarundi namakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2022.
Ayo majambo ya Perezida Nkurunziza ntasigurwa kimwe n'impande zitandukanye mu vya politike. Bamwe bemeza ko atabufindo burimwo mu 2020 Perezida aramutswe Burundi kuva muri 2005 azosubira kwitoza, mu gihe hari abandi bavuga ko bazovyemera atazosubira kwitoza muri antunga, mu gihe hari abandi bavuga ko bazovyemera babibonye. Ubundi mu kiganiro muri isanga co kwa gatanu twagihariye abapfasoni n'abigeme, ariko kwereka kutabona kumwe ibigiye gukurikira inyuma yo gushira umukono kwibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rihinya nyuwe n'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi n'amakungu. Twashimye kugaruka ku ico kibazo. Abatumire bacu biteguye kuduha umuco ni Jean-Claude Karegwa Ndenza ko avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Karegwa, mwakoze kwita butumire bw'ijwi rya Amerika kandi nisange muri isanga.
Murakoze cyane, ndabashimiye kandi ndashimiye bariko baratwumviriza. Ndabonongera ndabaramutsa nongera nsaba imbabazi abakenyezi n'abigeme ko twabatwaye umwanya.
Oya, navyo nyene birabaraba kuko ni ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi na politike baravuga ko bashaka kuza barayijamo cyane gose.
Aho ni byiza n'amata vya y'amavuta.
Yego. Ubundi tugiye gusangira ijambo ni Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegeya c'umukuru w'igihugu ubakaba arongoye umugambwe Sawanya Frodebu. Amahoro ngaho mu Bubiligi, Perezida bamvuga inyumvira.
Amarane za Gadiane magirango kandi na jewe ndamutse abo baza kutwumviriza tuganire. Na cyane cyane ndamutse na Jean-Claude girango aratubwira ibintu bizima byofasha igihugu girango kuva muri kano kaga kirimo.
Yego, nuko rero tuduge ku ijambo mpereye kuri mwebwe nyene Frederic bamvuga inyumvira. Murumvise igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavumereye ejo, mwakiriye gute ayo majambo?
Burya twebwe turamaze imyaka 13 tumwumviriza mu majambo akunda gushikiriza abarundi. Rero hagera igihe umuntu yumva havuga ibintu ntibikurikizwe, agateba akakuri cyizere kuri mwe na babantu bavuga ibintu bidakurikizwa muyoboke mwaka 2012 yari yavuze ati jewe sinzitoza mu matora y'umwaka 2015 ariko hagira hagere yavuze ati umugambwe wanje wabinsabye ati kandi ubinsabye sinokwanka ati abanyagihugu babinsabye babinsabye sinokwanka nigiki ko nejo hageze atazovuga ati burya bamwe bahora babinsaba barasubiye kubinsaba ndavyemeye yuko ntobahemukira ico ni kibazo twebwe kidashobora kudusamaza kuko tuzi neza ingene asanzwe avuga ningene asanzwe akurikiza yadakurikiza ibyo yavuze
muri make mutsi iryo jambo yavuze ntimwemera ko azoyisha mu ngiro
kandi ibyo tumaze kumva ibyo tumaze kubona ari uko uyu munsi avuga ibi bagacaka birakavuga ibindi
karegwa murumvise Frederic bamvuga inyumvira atayo majambo ntitwemera byukuri ko azoshigwa mu ngiro mwebwe ayo majambo muyasigura gute hanyuma mwibaza iki ku byumviro vya Frederic
reka ntangure ndamutsa nyakubahwa Frederic bamvuga inyumvira uko nawe yandamukije hanyuma kandi ndabumenyeshe yuko mu bisanzwe si byiza ahubwo nagomba guhera kuri we Diane numvise ko mwavugije ijambo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yashikirije ukuntu mwavugije iryo jambo mwahereye munsi muja hejuru hajya yo muhereye munsi muri montage mukaja hejuru ijambo kumve ntigira kanovera ryari kugira
mushatse kuvuga iki guhera munsi tukaja hejuru
gakare yuko mwahereye munsi muvuga ahavuga ati mubimenye neza kuva no munsi muja guhereza muti basokuru bara yamaze batumugabo yihindukiza
mukaguru iyi nkuru twashizemo twa nivyo twakase agace ko ntitwari gusubizamo inkuru yose twafashe agace k'ijambo ni kamwe mu gace k'ijambo giwe si jambo ryose twafashe
iyo mufata uduce tw'ijambo ibitangura bigatangura ibihereza bigahereza nimufate ngo muve munsi mwacurika ijambo
nta jambo twigeze ducurika muradutunga uko twarose inkuru
ndagusubiriza Diane ndagusigurira neza kuko jewe nkora mu biro byandika ijambo ry'umukuru w'igihugu ubu no mwenye tuvugana ndarifise imbere y'uwanje ndazi uko yavuza kurikiranya aho mwahereje ni kigabane no vuga ni kigabane cha 40 mwahere ku kigabane cha 41 muja ku kigabane cha 33 nakanga
ni inkuru muradutunga gose karegwa ntitwobite bakocane gose kuko bundi muravuze yuko mukora mu vy'amajambo haragera igihe umunyamakuru wenye nayo akora inkuru akavuga ati ikindagikuyemwo kiri andakigumijemwo ijwi rya America Washington DC rero nivyo twebwe twafashe inkuru yarungitswe n'umunyamakuru wacu igitega bikurikiranye hama tuvuza ku gace nuko rero tuduge ku ijambo umukuru igihugu cyo Burundi azokinjira mu 2020
yuko twubaha amenyesha makuru nabo bubahe abantu kuko amakuru ava muri twebwe ava mu gihugu ava mu bantu mutagiye murubaha abantu gera ku mukuru ku ijambo giwe murumva ko atari byiza cyane ariko ntacu reka
nitwa murenge ya Karimbi ariko mudutunge karego nta Karimbi twa murenge twavuze ibyo yavuze yego
kandi ku ijambo giwe mugafata ikigabane yavuze ati nkuko abanse Burundi bamaze iminsi babidumisha araheza aravuga ati iribwirizwa shingiro ryahinyanyuriwe ineza iteka nitekane na kazoza keza ku Burundi na bene Burundi iyo kuyemwe akajambo nkako gafisa kanovera bari ikintu ugomba kunyegeza mu ijambo ry'umuntu izo nabyo
reka basi tuduge ku ijambo hama
kuko igejeje abarundi barajyumvira
tuduge ku ijambo ego muri make reka tugaruke kuri iryo jambo nyene karegwa Frederic bamvuga inyumvira ati twe ntitwemera yuko ivyo yavuze azo bishikiriza gucyo nyene hari nabibaza ati mbega yawe yaravuze ko vyo kuri nyuma ya 2020 atarimwo canke bizogenda gute azo kinjira muri 2020 canke
izo Frederic bambwiye inyumvira yavuze si byo na gato ya mubeshiye yuko mu 2012 yari yavuze ko atazo kwitoza mu 2015 ahubwo uko byagenda mu 2012 nibo nyene baguma bamusokoroza ngo mbega zoba zo kwitoza
bandi
abo nyene bo mu migambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bari mu ba Frederic bambwiye inyumvira n'umunyapolitike wa kera cyane twubaha bobo rero cyane turabizi muri politiki umuntu wa Nkurunziza abantu benshi baratinya ko bahiganwa nico gituma ubona niyo amatora aheze baca bigumura bakagenda yasabye ko novuga ibintu bizima kandi amwemereye yuko nja kuvuga ibintu bizima izo yavuze rero ejo ibugendana
yego
ni hamwe nyene urabona na ni imana abantu bashobora kuyemera bose ariko yavuze ukuri n'umuntu w'umugabo atihindukiza ku ijambo yadusubiriyemo ibyo yavuze mu ndahiro yarahiye igerekezo ya 20 myandagaro umwaka wa 2015 gari kwashikirizwa amabanga ati iki ni kiringo canje cyanyuma uko mwibwizwa shingiro ryo mu 2005 rivuga neza yuko umukuru w'igihugu atogwa n'abene gihugu bose mu kiringo cy'imyaka 5 cisubiriza rimwe izo nabyo nivyo byabaye mu 2010 ijya mbere birasubira bira mu 2015 ijya kabiri atarabwiye abandi n'amakuru ko ari ikiringo ciwe cya nyuma kandi yaraye abisubiyemo n'umugabo rero w'ijambo yaravuze ko umugabo yihindukiza kukira mu kirago
atihindukiza mu
ijambo abantu bameze nka Toma yanze kwemera ko Yesu yazutse kandi amubona barabaho ariko Yesu yari yazutse
ego karigwa muti ivyo yavuze yajashimangira ivyo yavuze ariko ararahira ku igenekerezo rya 16 kwezi kwa gatandatu muri 2017 mu kiganiro c'inzego z'abavugizi ba leta tacabire mu ntara ya Cankuzo mwari mwavuze ko abarundi bamusavye kwasubira kwitoza atacobuza ko abikora ari nka hamwe rero ibo musabati turabigusavye nyako wa president subira witoze azo bikora canke
ibyo urabona mu bisanzwe abarundi ba iyo umuntu asavye umuvyeyi urana umuvyeyi w'abarundi iyo umuntu umwana asavye umuvyeyi ikintu ataca afise kidashoboka ntaca aja kwiba ntaza kubera amubwiye ati mwana ni wihangane ibi ntibishoboka tufatira ku ijambo yadushikirije bisigura yuko naho bo bimusaba urumva yobaha ibishoboka ariko umuntu atanga ibyo afise urumva rero ibyo azoduha nibijya yatubariye niturondera ibindi ntihagire urondera ibindi ibisigaye noneho amategeko arabitomora neza neza
Mudubandanye muduga ku ijambo karegwa turacari kumwe karegwa muraca twumva Jean-Claude Karegwa ndenza ko ndumva umurongo wa telefone utabandanije tumutora ariko reka muhinga bw'ivyuma basubire bamurondere hama tubandanye Frederic mwebwe turacaye kumwe mu gihugu c'Ubirigi murumvise ivyo umuvugizi w'igihugu c'Uburundi avuze ati nivyo yarabivuze ntazokwihindukiza uko bigenda kose iryo jambo niko rimeze ivyo ibabwiye ubunye murabona ko bizokunda
mbere yuko nishira kuri ico kibazo ngirangaruke ku majambo abiri jambo rya mbere nuko abo yitango nabansi bigihugu rashobora kwitumansi w'igihugu kuko umuntu avuze ati iryo bwirizwa tubona ryakorewe umuntu yitwa Nkurunziza Petero muzo ko ncambo mwansi w'igihugu n'ukuri habe namba kuko iyo turimo turavuga ingendo ya demokarasi nuko umuntu ashobora gushikiriza ibyumviro byiwe mu rupfasoni adatukanye rero nta gitutsi kirimwo mvuze ndi iri bwiriza ingene ndaribona rigiriwe umuntu birashobora kuba atari byo mugabo jewe ndiko ndandiga ingene ibintu biba byubake nkaraba ibya bwirizwa nshingiro nkaraba ibintu birimwo nkaraba ingene mu by'ukuri ubutegetsi buri mu minwe y'umuntu umwe ngira nuwo bazuba basangiye gutwara yitwa umushikiranganji wa mbere no cyambuga irigirizwa rirafise umuntu riraba rero kuvuga ngo ndabivuze uko simba ncitse umwansi mba ndiko ndagira intererano ngashikiriza aho magazi cyo ni cyambere icya kabiri
muvunagura
jewe itariki 26 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2005 jewe nari mu kigobe mushinga ntahe nkuru nziza yatsinze amatora bariko baramushikiriza ubutegetsi musenyeri Pio Ntukamazina yarafashe ijambo harya baba bariko barasengera abategetsi bashaca aravuga ati nyakuba wa perezida n'ubwa mbere tumenye igihe umuperezida yinjirira gutwara tukongera tukamenya n'igihe azovira muri ubwo burongozi atanguye ati rero twagira tugusabe nyakubahwa n'ikiringo cawe cahera ubwa mbere wakoze neza tuzokongera niba bakoze nabi ntuzogora abarundi iryo jambo jewe ndagibuka niho nari rero nagira mvuge nti burya abantu bamenyereye ingendo yo kuza baravuga bivuguruza uyu munsi ntiwovuga ngo jewe sinza kwivuguruza kandi ejo wari ivuguruje kabiri gatatu aha hari ibindi byinshi novuga ariko cyo canzanye mugabo nimo ndavuga nti namba yibaza ko atazogumaho azogenda sinangombwa ngo nabimenyeshe kuko turamaze kubona benshi babimenyesha ngo bazogenda kandi ntibagende siwe wa mbere nacyo gituma rero nta kintu na kimwe cemeza yuko byukuri azogenda kubera iki nuko ibwirizwa nshingiro twari dufise ryo mwaka wa 2005 ryavuga ko umukuru w'igihugu atwara imanda zibiri bakavuga ati iyo manda ya mbere ndayikuyemwo jewe nemeye yo guhera mwaka wa 2010 nzengera mwaka wa 2020 mugaba kibagira ko manda itangura umunsi umuntu umukuru w'igihugu arahira igahera ikindi gihe umukuru w'igihugu amusubiriye arahira rero ibyo ni ibintu byanditse simba ningera twa biruka sura nabiharira ko umwanya munini ya none ni yaguma ashaka kugenda azobagiye yisunzira ihe bwirizwa nshingiro
ego karego murakoze kugaruka ku murongo wa telefone mushinga ntahe karego
sije ahubwo murakoze kungarukana nimwe mwari mwankuye
oya nitwovyubahuka kubikora muravyumvise ko mushinga ntahe bamvuga inyumvira avuze ati ntibikunda kwa vyemera kandi ntitunabitebe ko vyanse kwa vyemera namwe muvuga ati ko bikose bizogenda uko nyene ariko imbere ko mugenda yashatse kumenya umuco kuvyerekeye ico umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze mu kuvuga abo bansi b'igihugu c'u Burundi
abansi b'igihugu c'u Burundi barimo mu Burundi harabo twita bampemuke ndamuke harimo na basesa nkuyoze ariko ibihugu byose ku isi birafite abansi urabizi urabona nta gihugu na kimwe ku isi kidafite abansi bagiye n'abakunzi aho bose bipfuriza inabi u Burundi aho bose batega iminsi abarundi aho bose bashobora kubonera umuntu iby'Imana itaberetse bakavuga ko azoba umukuru w'igihugu ubuzima bwiwe bwose cyanke yuko azotwara inyuma y'umwaka w'2034 bakabyumvisha abarundi bakababyinjya umutima bakabyumvisha amakungu ubwo makungu akuremo akarenge abantu bacika ivutu abo bose n'abasi b'abarundi
ni nkabanze ga mushingane karego
yagomba kugira imigambi avuga ati niko ngira imigambi ndayitegurira kazoza agira ati jewe y'ubu numva kimeze gutyo sinzane imigambi
abo ni nkabanze
ariko tuvuga ati mu Burundi biracika
abantu
barapfa
dutanga uturere
abo n'abansi b'igihugu uko baca batuma n'umunyamitahe yoza n'imitahe mu Burundi naheze ngo bandage yoza n'imitahe mu Burundi abo rero barahari niyo bagiye kuvuga yuko ibyizwa shingiro ryahinduwe kugira ngo Petero Nkurunziza azobandanye n'umukuru w'igihugu kugeza mu mwaka w'2034 none abantu batavugira ukuri igihugu abantu bahuguza abantu baca imitima abarundi baje kubeshera umukuru w'igihugu bakabeshera n'abashingama n'abatunganya amategeko mu gihugu umva ari abakunzi b'igihugu
ni nk'abandi karegwa kugira ngo ntitubatebe ko batari nungane nk'abandi abo bantu
abantu nakubwiye barimwo abanyamahanga barimwo abarundi bamwe bataye umurongo singomba kuvuga ngo ndabadome kuri utuki uvuge ngo
murakoze cyane reka rero duce tubandanye ego duce tubandanye hanyuma igitumye umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga yuko mu 2020 atarimo kandi itegeko ibwirizwa nshingiro rishasha ryamuha ubwo burenganzira bwo gusubira kwitoza n'igikahanini ga karego
icyo kibazo kiratomoye cyane ubwa mbere umenye yuko iryo bwirizwa shingiro naho rimuha uburenganzira ntirimutegeka kwakira ubwo burenganzira wenyine avuga ati ko natanze ijambo nk'umugabo nkaba naravuze yuko ikiringo cyanjye nticarangira mu kwezi k'umunani 2020 nzokuramo akarenge avuga ati sinohemukira abarundi avuga ati umugabo mwese ndefite dorofisi akarangamutima tugendera ugashyira imbere ubugabo ukudahemuka kudahemuka n'umugabo n'akarangamutima n'ukwemera umugabo ijambo yaritanze akaryubahiriza ngizo imvo nyamukuru zimutuma gusubira kwibutsa abantu ati nimureke guhendwa mureke gusoma ibyo byandikwa mu binyamakuru ibyo byandikwa n'abamenyeshamakuru bataye umurongo sibyo na gato iby'ukuri nirinda ababariye aho twe rero tumwemera kuko ibyo amaze kutubwira akabikora tubazi ko ari byinshi n'ibyo bikorwa n'ibintu bitoye cyane
murakoze cyane rwose ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga usibye rero umushinga ntahe karigwa turi kumwe na Frederic bamvuga inyumvira turaza guha namwe bw'inshuti bakunze muri komera twumva muri irya nino akanya kugira ngo mubaze ibazo mufise wa mbere ni Junior turi kumwe ku murongo wa telefone Junior ikaze ku ijwi rya Amerika
Akoze ndabashimiye mbagire kuramutsa abatumire.
Barakunze.
Bose ndabaramukije.
Uduge ku ijambo uhereye kutubwira aho uri.
Ni fodi jin danije Roman rakiza nkaba ndi mu ntara ya Muramvya. Jewe cyo nagira mvuge kumure kubatumire baba Jean-Claude Chanke Leonce.
Ni oya ni Frederic bamvuga inyumvira si Leonce, ni Frederic bamvuga inyumvira.
Nagomba kuvuga ko ari Burundi kuvuga ijambo kuba ijambo rivuzwa barundi bamwe bakabona bakarishima abandi bakarinegura ni bisanzwe mu Burundi ivyo vyama vyabaye mugabo Burundi kugira ngo bishobore gutera imbere twoja ku majambo ahubwo kugira Burundi butera imbere boja ku abarundi bo kwihangira y'ibikorwa ibikorwa biteza imbere igihugu bigateza imbere umwene igihugu ibikorwa bituma Burundi butera imbere n'abarundi batera imbere kuko ijambo nyimba ryavuzwe bamwe bakarifata gutya abandi bakarifata kuriya ni byerekana yuko abarundi batizeranye mbega umwe wese ukwibaza ati mbega abarundi twese two kwizerana gute izo navyo nta yindi nzira atari ibiganiro bihuza abarundi bose ibyo abarundi twese dupfa cyangwa abarundi bose buba bapfa bikaganirwa bicaye ku ntebe bose bataravye amoko umuntu amwesha nk'intara
mugabo
urabona harakenewe ikintu cyo kwizerana mu Burundi
urakoze cyane urakoze danije nyo
yego nusaba ko abantu bose bicara hamwe bakaganira kugira batore inyishu irama guca ijambo rigashikirizwa bose bakaryumva kumwe
urakoze cyane gose ubwira umunsi mwiza ngahe Muramvya yego Frederic murumvise umukunzi w'ijuru rya Amerika i Muramvya Dani ati icabona ahubwo no kwicana abantu bakavugana ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati ni mu 2020 nzo bampejeje hama bikaba bivuze imbere yuko haba ibiganiro byari byaratanguye kuri bamwe bibandanya murategekanya guca muvuga ati reka tubandanye ibyo biganiro turaho ingene biva mu nzira canke muzorindira muri 2020 murabiko bigenda
ubwa mbere nagira ngo nse no wunganira uyo munagiye kuvuga ndamubwira nti mu byukuri mu nyubako ya demokarasi umukuru avuze icyumviro arashobora kuronka abandi bantu bavuga bati jewe ndakibona uko jewe ndakibona uko aho nta kintu kiba cononekaye niko bimeze no mu rugo singomwa uri umushinga ntaye mu rugo uvuze ijambo mu faso na cyaryumva uko canka abana bose bace baryumva neza kumwe urashobora kuvuga ati murashira kuvuga ati oya ndahaga papa uwo twahaje sinsobanukiwe aha none kuko wavuze uko ubwo heza ukitonda ugasobanura abantu bakabyumva kindi nshimye avuze ati kuryanga abantu ba first ingingo imwe bumvikanye tora umwanya uganire nabo bantu bose ma muri kumwe abo vyega hanyuma mufata ingingo mwumvikanye wibuke neza iki kibazo kibwirizwa nshingiro ingene cyavutse ingene mwaka wa 2014 icyaje mu nama nshinga amateka abanyarundi bakavuga bati nicoza ni mukireke kuko turacyafite amasezerano yarusha aracyadufitiye akamaro ariko ntibashirwe bakakijyana mu nama nshinga amateka naho nyine ntigikunde rero bisigura iki mu nyuma ati naho bidakunze reka tugende tubaze abanyagihugu amagambo mwibuke ko kubera iryo ngingo yari yafashwe y'umwaka wa 2015 cyo kugenda mu matora ku nguvu kandi abantu bose basemerera nibyo byabyaye iyo impfu z'abantu bibyara abantu benshi bapfungwa bibyara abantu benshi bahunga uyu muti rero gacho utavuga muti mu gihugu hagati nimuze tuganire mwebwe twebwe twiganirire bajya bahanze mu gihugu bagiye na kazi kabo twagende yarusha leta ikaza ndetse umugambo ukaza bakaza kudindiza ibiganiro
kugira ngo tuvuge dusongora
kugira ngo ikirije nibyo byari ngombwa mugabo uyu muti ke turimwo siyo mu nzira turimo turakurikiza hariho gushaka k'umuntu ashaka kwerekana ko akunda abarundi kurusha abandi ari wabwirizwa kufata ingingo abarundi babwiriza gukurikiza abandi no kamega nta jambo dufise
ari nka hamwe
twari hanze nta jambo twari dufise ko twagiye mu biganiriro ntazi kuko yadusuzuguye
reka ntaco tubaze mushinga ntekaregwa kuri ivyo vy'ibiganiriro ko mu 2020 ico kibazo c'amamanda twumva umenga kizohava kidadanuka ivyo biganiro nka se wa barundi se barundi birategekanije ko bica bifata intumbero kugira ngo amatati agabanuke imbere y'ibihumbi 2020.
Urakoze Diane, ubwa mbere hoho unkundire nkubwire neza yuko nshimiye Danije niyo bimuramza kandi yavuze neza gusa ibigoye na Federic nyine abivuze ibiganiro bihuza bose biragoye abantu bose ubwo umwana bahuriza sinzi ko n'ibyo bihugu by'iwanyu mukora hamwe biteye imbere bishobora kuronka nk'abarundi bose icyumba bahuriramo kugira ngo baganire ibiganiro bihuza bose ntihagire umwe azasubira kubivuga ko ntibishoboka abantu bose niba afise ahubwo n'ukuri naho uri umuhinga guta ku isi kugira ngo umwana bahurize abarundi bose uzuhambarire aho abarundi miliyoni 12 uno munsi ashobora guhurira ntibikunda
hariho ababaserukira abo barundi hariho ababaserukira abo barundi nko mu 2018
ababaserukira rero abo bama bahuye kandi bazohura n'inyuma y'2020 bazohura
hama abo bari hanze igihugu nabo
akabinoganza ati kuganira kuje inama n'ingingo nibyo byadushikanye ahadushitse uyu munsi kuzo ibandanyiro twabigize umuco tubigira umugenzo tubigira akaranga n'akaranga mutima biramaze kujya mu misese no mu misokoro mu maraso by'abarundi tuzobana yatuganira
ivyo biganiro tuvuga
kandi bigize kunambwe nziza uburundi gice gisemo ya mbere yarabaye bivuze shingiro byabonetse bivuye mu biganiro byahuje abarundi bose bo mu migwi yose mu ntara zose mu buzi bwose bibuhagarikwa na wa mugwi wari ujejwe ibiganiro bidakumira bihuza abarundi barabona ko aragahaze
ego hama abo bari hanze nabo
ko mugwi usanga abarundi bari hanze nabo iyo bari kugira ngo baganire abo bose ba Federic umuntu yaragenda akabarondera akabahebura yarusha rero umuhuza umuhuza w'abarundi nyine icyubahiro perezida we Kaguta Museveni n'umufasha wiwe Benjamin Yamukapa barabahamagaye arusha rero baragiye baraganira mugabo icagaragara mu biganiro abarundi bobo bari mu Burundi bafatiwe amaboko imugongo n'ibihano by'agacinyizo bafatiwe amaboko imugongo nabo banyapolitiki barondera inyungu zabo bipfuza ko abo bari arusha bo binyarutsa nk'uko bari mu Burundi bagomba kubinyarutsa kugira ngo Burundi busubirane ryateka n'itekane haza amahoro arama haza iterambere ridakumira abo nabo bagomba bateza bagumye batebya ku nyungu zabo bagomba kuvugira ngaha n'ubu nagenda muremeshe kubiganiro iki ni gihe cyiza rero cyo kuganira abarundi bagiye kuja hamwe baje baraganira kuko iyo batoreye umuti ibibazo by'ibwirizwa shingiro bashobora kwiga ibindi bibazo bijyanye no gukingira ibidukikije ibibazo by'indero ibibazo by'ubutungane
muri abo muvuga
mu Burundi bazokwamaho abarundi bazokwamaho baganira na tekano
muri abo muriko muravuga harimo nabo ba Frederic bamvuga inyumvira bari hanze bavuga yuko mwe mwase kumicarana
abo n'abarundi bafwije ubwenegihugu na nibene wacu n'abavukanyi bacu niyo perezida umukuru w'igihugu yari yabateye akamo ati turabasabye batahuke baze dutegure amatora y'ibihumbi 2020 ntidushobora kwibaza ingene turabakumbuye cyane ahubwo siwe twubona n'ejo baraje
batubwire
ibyo bintu bibabakiye bama bavuga bavuga twebwe tutabona kumbure babyumvira kure kumbure imitima yabo hajya kuba kure y'ibintu hajya nk'umuntu uri kumubwira nk'iyo Amerika ingene imeze ko hari inzu izo biti byagaza juba magrates kera ashobora kutavyemera
murakoze cyane gose mushingana ikarego ego bavuga imvira murumvise karego ivyo yavuze ngo mu Burundi barabakumbuye nimutahe mugiye kubikora inkombu zigabanuke
ari ibintu bavuga mu gifaransa ati disofisme ni kuvuga ibintu umuntu avuga ukamenga nibyo kandi atari byo ndasigura ndasubiramwo twaragiye yarusha n'umugambwe uri ku butegetsi ni leta bakigeze baza ngo bashake kuganira murabaza muri abanyamakuru mushinga ntahe William Mkapa yahora atwara Tanzania yarabasenze ati ndabasaba muze muganire akabasangi Bujumbura bakamubwira bati turemeye tuzoza hagera ntibaza none uyu munsi ndavuga n'ibigi icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko burya iri tegeko rishaka ribwirizwa nshingira ahegeje gushyira ku mukono burya by'ukuri icyo kintu cyamubuza ko yari kuza kuganira hanyuma akazorigira twumvikanye twese yayihutiye iki mu by'ukuri burya iryo bwirizwa nshingiro ahabwo dusigurira akarusho umunyagihugu azogira akarusha k'umunyagihugu yokuramo ubona ko hajya bwirirwa nshasha bwirirwa rishasha ngo yitwe bwirirwa nshingiro burya irya mbere ryari ribujije iki kumbo na jari javu ya murigani ilo hivu ni tugomba kutangula mbega kutukari kwa chitahanu abarundi bagahura abu zengo tahangu abarundi bohulira wa mngishu yuti no neno one kumbo mwaka yombiri mwaka yombiri mwaka yombiri mwaka yombiri mwaka ushika mwaka yombiri abarundi basari kilavandi mumigambwe mumadini wala kenyezi ugwaruka barahuri ya rusha wala gani ila ibijavu yemungo jarele kanye yuko vijari ngila kamaro kuko harezi nyaka chumi biriko biratuma mugihugu imishamirano igabanuka abantu barasubira kubana nk'abantu
ariko duce
none hera bo tugeze arajusubije inyuma ubudigarajusubira gutangura kandi kuganira
kuri ibyo navyo vyuko bavuga yuko ubunye basavye ko mutaho ukabwira ngo mwitegure mutegure ikibuga imbere ya 2020 kugira muzoshobore guhiganirwa gusubira kuba gutwara nk'igihugu cy'u Burundi navyo bimeze gute
wawumva bashaka abantu bandi bantu batahu batware
yavuze yuko abahaye karibu babarindiriye cyane
bigambwe ngikore be gutwara urumugambwe no kuvuga umugambwe ugira amategeko umugambwe uragenda mu gihugu umugambwe uragenda kuganira n'abanyanyi bawo ariko uyu munsi gye narababariye imbere yuko mpunga naragiye ahantu mu yibugenyuzi naragiye mu gihogazi naragiye mu yinga naragiye za murambi ibyo naho ransanga naho ndabivuga ku maradio nasanga ko baba polisi zabimbonera kure abarongo y'umugambwe batigera umugambwe uri ku butegetsi batigera bemera ko dushobora kuganira ngo tugire ikintu dushikako
ego nuko rero turafite kandi na bugabo ku murongo wa telefone bugabo ikaze nawe ku juri Amerika bugabo
alo
ikaze ku juri Amerika aho herereye hama ikibazo canke intererano
ni bagabo si bugabo
ni bagabo muradutunga yego aho muherereye hama ikibazo canke intererano
ego je ndi mu Kirundo ibusoni nako ndakwikirana kino kiganiro muri sanga biteguri ni vyiza kandi biraremesha ubona ko twamenya no kuri kwishi ariko agire shime cyane cyane uwo mvugizi no kuri gihugu adusigure kandi akatwerekana ko ngere ntenge ni vyo gratu icyizere gikomeye naho mbona umenga n'undi cyubahiri mu kuri gihugu pete nkunziza benshi bari bamushashaye ariko nyina akaba yaravuze ati jewe ikirwa kwitura kikirango cyangwa kizohera mu 2020 rero ikintu cyasanga mu Barundi ingorane cyane cyane mu Barundi barakomanta z'imitima naho atari bose ariko nkavuga ati kuvutura byo twose tugiye kwadukiye korosha umutima tukumva tugategeye n'ijambo rivuze mu Kirundi twategeza kuritegera nk'uko biri kuko tuzabikugurije ibyo byo kuko dushyira mwaya y'amaparamete tuvuga duti kumbe byo kwishyira ko nibaza ko turindira dutekanye
urakoze cyane rwose ugira umunsi mwiza ngaho mu Kirundo
ariko nagiye ko gatoya icyo bavuga imyumvire yari ivuze yavuze ati mbega ngo tubariza Frederic ngo tubariza Kalera kugira dusigire icyo umwenda gihugu azokora ku byo bwiza ashingira yewe sinzi sinamwishyurira mugabo ariko ndazi harabahiganira bihuza abarundi mu Burundi ibi rero byo mu byiza shingiro twarabiraje turasoma turabitegera
ariko
byinjiye byinshi byatanzwe n'abene
gihugu urakoze kubera ko hari ariko ibibazo yabajije Karego rekaze kucishura ntukimwishurira ari ngaho urakoze cyane ubwira umunsi mwiza
naje navuze ko ntamwishurira
ubwira umunsi mwiza turase kandi na Bigirimana ku murongo wa telefone Bigirimana ikaze nawe ku juri Amerika Bigirimana agatelefone kiwe turumva kadashoboye ko tumugumana turongera tugerageze kumuhamagara Karego murumvise ivyo bagabo avuze mu ntara ya Kirundo
Yego cyane bagabo wo muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo ahubwo nari kunezerwa iyo mureka n'umugoboze akabandanya akavuga
kuko
twebwe abene gihugu mu bisanzwe nta ntangingo dutegeka abene gihugu iribwirizwa shingiro ryose ubona ni ryabo ryavuye mu byumviro byabo baterereye kandi inkuru nziza umukuru w'igihugu hageze ku ibwirizwa shingiro atanga intererano ubundi murundi wese niyo agiye gutora afise ijwi ringana n'iry'abandi barundi bose mu bundi bamwita legance electorale mu si iwanyu muri Amerika ntabahari kandi yamara yavuze yuko abarundi ari abakoresha ari we wari umukozi bamuhaye akazi yemeye kubakorera ababera umusuku mwiza naho wumva benshi bacika ivutu bakavuga bati none gahemwe agenda umuvyeyi wacu bavumenga babaye impfuvya ariko byose ni bisanzwe abarundi bazobimenyera nshaka rero ndamushimiye bagabo kigira nico mbwiye Frederic bamvuga inyumvira ingingo nyiri cyo pete uzeraye atangaje yuko atazobakira umukuru w'igihugu nyuma y'umwaka wa 2020 abonye na ba Frederic na bagenzi we byarababaje kuko bamaze iminsi ariwe bogera ko ukubesha abarundi n'amakungu ngwe mama wanje ngo na president yagenewe kuba umukuru w'igihugu imyaka yose ubu rero yaragi nubwo yuko yabasetse ya gatabi aho bahora basoroma nuko yashize bariyeri ku murima yazikiye umurima bahora basoroma
tumureke agirisha guze yego tumureke nawe agirisha guze
kutemera ijambo yashikirije nibisanzwe nakubwiye abahakanyi bama bariho abantu bahakana imana bahakana ukuri bavuga ikintu cera cirabura
reka tumureke agirisha guze nawe katumureke agirisha
guze yego ibizwa shingiyo rizanira abarundi nakaye imbere uko ndamwenyisha kuri icyo kibazo nagerageje ko sisaka yuko basa sinipfuza ko boje bazaruka kuri Arusha kuko barundi baramenye yuko ayo masezerano ya Arusha bavuga yari amasezerano y'amagabura nyama abanyapolitike bagiye bagahura bakagenda bakavugana ta muntu n'umwe yabatumye na mundi n'umwe yari yabatumye
burya ejo
ndakuze ndafite imyaka ikwiye ayo masezerano ho nyene baranze kuyasinya yose bavuga ngo hari amareserve dusigaje rimwe bita kubangira ngo turabangiye
mu yandi majambo rero ayo masezerano
byose nta na kimwe bashize mu ngiro kese kugabura ibanza muri leta byose barabiretse
none
Nkurunziza nyene yaje kubishyira mu ngiro inyuma yabo none ayo masezerano bemera bakongera bagahakana bahendande byose by'amasezerano tuza barundi bahuriyemo n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi
murakoze cyane rwose umushinga ntahe bavuga inyumvira murabyumvise ibyo karega avuze
njyewe ndabyumvise sinari nzi yuko umuvugizi w'umukuru w'igihugu ashobora kuranda agati ibintu nk'ibyo nagira ndamwibutse yuko aho Frodebu yari kuraganira na CNDD FDD bagasezerana ko baza mu nzego twari kumwe muri leta mfata kibanza kandi kugira batahe abonyene barashize igikomo ku masezerano y'Arusha mu masezerano yo guhagarika intambara baremereye bati twisunze amasezerano y'Arusha none yo barimo aravuga uko nuko atabyaza ingira ngo kuko yababizi yari kuvuga uko kanazi neza yuko amasezerano yo guhagarika intambara yari yemwe ari isunga ayo masezerano y'Arusha cya kabiri bamaze gutaha kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2015 bariko barakurikiza ryose iryo bwirizwa nshingiro ryavuye amasezerano y'Arusha none ibyo ariko aravuga ko ari amagaburanyama none nibyo babandanije rero nayo bavuga gute kandi azi neza ingene iryo bwirizwa nshingiro ryubatse igihugu kandi nabo ari ibyana batahanye ndabyumva ngenda ashobora kuvuga mwene iyi
twese kandi Jean Bosco ku murongo wa telefone Jean Bosco ego aho herereye hama uce uduga ku kibazo cankinererano yawe
jewe ndiga Nairobi ndumundi mbanga Nairobi nashaka gusikiriza yerekeye ibyo perezida w'Urundi seri Burundi iza yarayashikirije kezeta radusi twabyakiriye byaradutangaje kumva ajyana yashoboye gushyikiriza ko atajya kwitoza ikiringo kiba cyo batahebye 20 azoba yagejeje muri 2020 ubwo atatwibaga igituma yoba yarahinduye ibwirizwa shingiro ko atabwirizwa shingiro rizo bari mu buza kwitoza ni igiti kizo mu buza 2014 yacyatse guhindura ibwirizwa shingiro gira nka abashingamateka barayimwankira none ubu unye n'igihe cyo twemeza neza ko atari guhuma amaso abakungu ku bibazo bisanzwe biri mu gihugu by'ubukene bisanzwe biri mu gihugu
urakoze ngaho i Nairobi muri Kenya ubwira umunsi mwiza urarindirira inyishu ya Jean Claude Karigwa ndemeza ko aho uri kuratwumvira ego Karigwa
urakoze Jean Bosco naboneka ndamushimire nongere ndamumenyeshe cyane n'abafite ibibazo nk'icyo ciwe yuko ubwa mbere hoho guhindura ibwirizwa shingiro baracategera ko kumwe ngumuntu ahindura ibwirizwa shingiro cyangwa yemera ko ibwirizwa shingiro cyangwa se ibwirizwa shingiro yihinduka kuberawe ibwirizwa shingiro ni ibwirizwa shingiro bya Barundi byitwa ibwirizwa shingiro bya Repubulika y'u Burundi si ibwirizwa shingiro bya Petero Nkurunziza gushaka kurihindura kuva mu 2014 kugeza ejo bundi itariki 17 z'ukwa gatano aho Abarundi isinzi bagitoreye kwari kugira ngo inzitizi zose amategeko yose yataye igihe izo zose bibuza Uburundi kwinjira neza umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo tuje ku murongo dutangurire ajya amafaranga bitabije igihugu gikora intego y'amafaranga ikoreshwa ku mwaka cyo tubatangurira hamwe n'abandi aho kuje turajaganya n'ibyo byatuma ibyo bashingira basaba ko rihinduka ubu rero byarakunze rirahinduka ngerageje no guca nishu babambuga inyumba atakarusho maka uturusho nitwize irakarusho ka mbere ubwa mbere aho turinjiye neza mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ubu bwa kabiri
gutega karegwa
imana umwami uburundi ubwa gatatu ubunyiri duvize iribwizwa shingiro rizo tuma barundi bagira iteka bakiri igihugu gitsimbaka nyayo kwikukira
murakoze cyane gose
agara n'ikemezo cyo gucirwa imanza mu masenare akorera inyungu z'abantu z'ugutugutwa abantu amasenare yacu arisho
yariye tukiringa hunyene
karebe
ego murakoze cyane tuze turavunagura kugira ngo nabakunzi bari kwarumviriza ijwi rya Amerika baze kuronka umwanya ariko tukiri kuri ivyo muheje kuvuga muravuze mutimana umwami Burundi amwe makenga ari kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bavuga yuko hariho abibaza yuko Burundi bugiye gusubira mu ntwaro ya cyane
oya ye Burundi abarundi ni babishaka gusubira mu ntwaro ya cyane nta numwe azobibabuza
hama ivyo muvuze ngo vya imana umwami Burundi mushatse kuvuga iki
umwami
imana umwami Burundi
tuvuze imana umwami Burundi iyo cyari icivugo cingoma y'u Burundi igihe bwari burongowe n'intwaro za cyane ubureho niki kiricho icivugo ni ubumwe ibikogwa amajambere ariko abarundi kubera ari igihugu camye cishira mu minwe y'Imana kigaha Imana ikibanze imbere iyo Imana akaba ari nayo yagumye ubucira icanzo abantu ariko bucira icobo niko gushima abarundi barasabye bati dusubire nyabona tuvibuze mu tujibuntu tuvibwero kibuka ubwenge dusubire duwe kibanza ya mana yacu ya mana y'u Burundi
bamvuga yumvira muri murafise mu bibaza yuko ku ruhande rwabo bibaza yuko Burundi bwo ariko buraja musubira gusubira mu ntwaro ya cami canke siho muhagaze mwebwe
ariko none burya umwumvirije neza si byavuze navuze ati imana umwami Burundi agaca yigwa byora ngo mu bumwe bihoga amajambere ucuraba rero muri yo bwirizwa shingiro rishasha avuga ati imbere y'Imana no kubwiza izina ry'Imana none nihaza umukuru w'igihugu atemera Imana abo bizogenda gute
urakoze cyane
kuvuga abamaze gutegekanya yuko aguma ku butegetsi kuko ivyo bivugwa na Nkurunziza CNDD-FDD yiwe nabandi bantu bavuga mwe nibyo bintu bavuga bati reka twebwe dusunika iki kintu mpaka tugishe no mubwirizwa shingiro kubera ko nicyo dushaka kugendera ko cyangwa dushaka gushikako kandi zako urabona neza biraboneka ko bari mu bararondera ya ntwaro ya cami kandi bivuze neza ati ngunga imana mwami Burundi je ndabyumviye ngana ariko abyemeje ikintu cyose abantu barundi mwariyumvira koko tuzatugende mu ntwaro ya cami kandi aravuze ati bo n'abarundi babishaka bo nta kizobibabuza nuko bivuga arabitegekanye
bamwe mu bakunzi b'ijugi Amerika bariko baratwumva kuri Facebook hari umwe witwa Lionel Delos Sadan yanditse agira ati je nagira mbazenya kubaha umuvugizi w'umukuru w'igihugu ku ivyo nyene n'icubahiro yatangaje ko yabidusigura neza tukabitahura yabisiguye bibaye ngombwa umukandida mushasha bakamumenyesha abarundi kare n'ibindi bibazo bindi mushinga ntahe karego umugambwe baramaze gutangura kuvugana ivyo ushobora gusubirira president Nkurunziza
ubunjani ya nije nagambanye umwundire amasegonda make mbira bavuga inyumvira yuko yoja arumva neza ibyo umuntu yabo kandi si byiza cyane yuko indongozi zacu ziza ziragerageza gufobeka ibintu nukumva neza ukumva neza wenye bazi ko yitwa bavuga inyumvira uyo muntu nukuvuga bavuga inyumvira ni izina ry'Imana Imana twe ndamusubiriyemo n'ejo nzobyemanga Imana izogumira imbere mu buzima bw'abarundi kandi ibwirizwa shingiro rihari rirazi tomora neza byaratowe n'abarundi bame ko abarundi bashatse kuja mu ntwaro ya cami hoba hotunganya amatora nka yatunganijwe abarundi bakabisaba none ubwo burenganzira ko ubwongereza butwagwa n'umwami kazi ku bubirigi butwagwa n'umwami ko zahura na butwagwa n'umwami abarundi butwagwa n'umwami bakabyishimira yo bari imbwa yurinzo ahuga yemwe agateka kazi na muntu twama tuvuga abo nyine bama baharanira niko bagomba gusubira gutose kazi babisatse na kandi erega isi irazunguruka ibihe birahinduka ejo kumbure bashaka kuvuga ati dushaka umwami inyuma y'imyaka 50 bati dushaka umukuru w'igihugu inyuma y'imyaka yindi irenga batwe tugomba kwitwara mu burenganzira bwabo ico acumve neza kimwe
murakoze cyane murakoze cyane ego akabazo ego
inshu yaronse mugabo kubijanye nuko hariho umukandida ankundire yewe simvugire umugambwe uri ku butegetsi muze mutumire abavugira umugambwe uri ku butegetsi ariko nabone nibaza yuko nawe nari kare kuvuga umukandida nabo ba Frederico hari umukandida baratanga ari nabo bihutira ubutegetsi nabo nabo baratanga simidaze umugambwe we witunganije neza ufise abantu bese abagabo bijunja n'ijambo n'abakenyezi n'abakenyezi arugamba si umutima rugabo uko bavuga ngo reka twihute nta cyihutirwa ibintu byose bibyera umwa n'ibyo inzara byera umwa kabyerera igihe nihagera azoboneka
ico kibazo ku makuru ko muregereye nawe no mukuru w'igihugu cyo Burundi ico kibazo rero ntikiravugirwa mugambwe
oya hari ibindi bibazo byihuta cyane hari ibyo byihuta cyane ico kibazo n'icyihuta kuko igihe cyo gukora ibyo hari igihe cyabyo gitekanijwe n'amategeko ntikiragera
ubwiranya ushobora kwibaza ko bizomenyekana nka ryari gamushinga ntekareko
amategeko iteko rigenga amatora n'iryo rizobitomora neza n'iryo ritanga ibiringo rigatanga ibiringo byo kwiyamamaza no gutanga abaserukira imigambwe ibyo rero ntibiragera ababigize niba bagomba gupfubaguza cyangwa kuginkenekene icyo gihe nacyo ni hahandi ubona ni nk'abo bihuta yone bama bihutira ubutegetsi baramutanga uyu munsi ukaja wumva baramu ngo yasiwe naho ubona niyo migi ivyo amashyirahamwe barimwe za bita ba Senarede n'izindi uyu munsi batora umuntu ngo niba barongoye
oya mugabe ivyo no munsi tureka tugume mu byibwirizwa
ngira discipline witunganye neza cyane reka umwanya wabiri wagerageje kutubariya ubu muto cyane uri umugambo
reka tugume kuri ibyo turiko ibya Senarede tubireke kuko no munsi bamvuga inyumvira ringaha nk'umukuru umugambwe sawanya Afrodevo Elia ari kundi murongo wa telefone Elia yego aho herereye hama interano canke ikibazo
n'ibisanzwe ndabakira kamo ndikura mu gitiranyo n'ama ndabakira kamo ndi ikisema ikono vuga kuri cyo kibazo umukuru cyo jambo cy'umukuru cyo kwarayakuze bigiza cyane twatwe na rinse cyane cyane ndagereza ko Frederic bamvuga inyumvira
ego turakumva duga ku ijambo eri
cyo nashaka mbaze Frederic nuko ayo komenga guhera 2015 menga ikibazo cyari gitekeye nk'iki yari manda twatwone shamba cyo bamvuga inyumvira twahe twumvise nyine icyubahiro mukuru w'igihugu amenyesha yuko atabyitoba ashanda mwatse ko hariho umugambi guhera uwabace bafata yuko boza kugomba batangwe gutegura ayo matora ya 2020 kubera yuko amatora burya ni ikintu gitegurwa kare kuko boza bagatangwa kuba botangwa kwimenyekanisha imigambi yabo nibyo biganyo bariko baravuga bikenewe cyane
urakoze cyane
ariko byari bishimikiye kuyo mani
urakoze ugira umunsi mwiza
kandi bafite kuwagiye kuza bagatangwa
niko akabazo murakumvise mushingana hehe bamvuga inyumvira
nyina ni kibazo cya manda cyahezega erega manda twavuga ko atwaye kuva mu 2015 aja mu 2020 ataruhusha abifitiye atabwirizwa nshingiro bimurekurira none byaciye bihera
none bica bigenda
gutse cya kabiri ibyavyawe niyo mandigira gatatu byaheze umuti wabonetsega niko bihera ikacho bumva ko ati dusimbe twiruke ngo mu bintu ngo byo gutegura ngo amatora ngo tugende ngo gutegura amatora ndabwo ngana ko gutegura amatora nta mivyimba yumva biruka baratora hirya no hino
none hace
hakano yumva kwiye we ngira ngo gwiura kwiye yaba ari nk'imbonera kure cyangwa zimukingiye ntacyo byo mutwara
nitwo byemeza ko atavyivugiye
kugira ngo tugende dutahe bisaba ibintu byinshi tugomba gutamwe nuko twaganiriye se tugomba kuganira tukumviriza iyo tugomba kuba nyine tugomba kuba gacyo igihugu cyacu twemerana nka twese turi abarundi
ibyo biganiro mukifuza
abarundi bamwe bari mu gihugu hagati abarundi bamwe ngo bari ku butegetsi ngo kubera ko ari umugambo uri ku butegetsi abandi no kamenga nacu bamaze mbe wumvise ikintu yavuze ngo abene gihugu kamenga abanyagihugu muri bwibashingiro baravuga hamwe abene gihugu ahandi abanyagihugu si amacha kubiriga bisigura iki bimbarize karegwa
reka reka wimwibarize ko muri kumwe
Federike nagomba ndagufashe gutegera icari cyo abenegihugu itandukanye hagati y'abenegihugu n'abanyagihugu bavuze mwene naka no kuvuga umuntu avyagwa n'uwo muntu abenegihugu rero bisigwa n'abana b'u Burundi bafise uburenganzira bwo gutora agiye abaye amatora ni bene Burundi banyiro bwa subwene gihugu bw'u Burundi mugati tuvuze abanyagihugu nabo barundi bose n'abanyamahanga wa mu Burundi bose bitwa abanyagihugu n'abanyagihugu hariho usigwa kumbe no guha muri kigano mugabo tuvuze abanyagihugu barundi bose barumva icyo ari cyo iryo bwizwa shingiro rero ribubahiriza bose kuko si bwizwa shingiro by'abarundi gusa riratunganiriza n'abanyamahanga ba mu Burundi abanyamahanga bateranye n'abenegihugu bose bitwa abanyagihugu ariko abarundi bonyene basubenyaga bwo gutora nibo bene gihugu nibo bene Burundi no bitwa bene gihugu
murakoze cyane gose go ciza ku murongo wa telefone aho uherereye uduge ku ijambo ikibazo canke intererano
amaro cyane kujya Amerika
nduga ku ijambo turakumva
ego cyane cyane nashaka gukenguruka ijambo ryanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Alo
ego turakumva cyane
tukibyumva byaratugoye kwakira ariko ko kubera ingingo yafashe barabyakiriye ego gusa nagomba mere nk'ukebura uwo abo banyepolitike barwanya ubutegetsi bari hanze by'ukuri n'abatama bafite imyaka bashaka bafite uburambe mu bya politike mugabo ibintu byo kuguma bafonda ibinyoma bafonda ibintu biri kontraverse kandi bumvise ukuri aho guhagaze si byiza cyane kuko ujya mutama yavuze mu kirundi cyumvikana nta kuntu bagaruka bagahinyanyura amajambo bavuga ibyo atavuze
urakoze cyane gose ciza ugira umunsi mwiza aho uherereye
ego murakoze cyane
ego umushinga ntahe karego ego perezida w'u Burundi kuri no saa tuvugana afise imyaka ingahe
Yaka 54.
Yego mwavuze ko mu mugambwe ivyo biganire mutavza kuvyishwa ko biratangura uzomusubirira ariko ko mumwegereye arategekanya kuzoca kora iki ku myaka yewe ya 56. Inyuma amaze kutanga ubutegetsi mu 2020.
Ahubwo izo yokora ni byinshi cyane bisaba ko azohitamo bikeye iyo umukuru w'igihugu amaze gufata ingingo nk'irya rurangiranwa n'ingingo umugambwe urazi ko amaze kumutora ngo abe imboneza y'amaho mu mugambwe baramaze kumugomwa ubutwari azobandanya ari impanuzwa jambo ari kiremesha aza arababa hafi abahanura twebwe tumeze nk'abana yareze akaramura azoguma tubera umubyeyi atwigisha ingene tubandanya ko tuzoguma muri politike tujya turakora ibikorwa kugira ngo duteze imbere igihugu dutume n'umugambwe wacu ugumana iteka ufise ako kazi kose azoba kajejwe azotubera kiremesha tubera umuhanuzi amakungu ashobora kumukenera kugira ngo akarara keza yatanze mu Burundi haba muri Afurika cyangwa mu bindi bihugu afashe n'abandi kuja muri iyo nzira nziza ni ubuhinga mu by'uburimyi n'ubworozi ni ubuhinga mu by'inkino ashobora gutunga afise ibikorwa byinshi byinshi ahubwo kumbure na mwebwe muri hanze ashobora kuba akazi mu bishatse
murakoze cyane gose Frederic bamvuga inyumvira mbwira ngo kubu unye karegwa avuze bimwe mu by'umukuru w'igihugu ashobora kuzokora amaze gutanga ubutegetsi amatsinda canke aragabanutse cyane
Ndabwo ntabyazi.
Yavuze ko ari byinshi
ashaka. Ndabumariye uwo ntabyazi.
Aramuvugira.
Kana namuvugira n'ibyazi ko rero ntabyamubari.
Ngira barabivugana kuko numuvugize wiyo.
Arakubesha nabanza kumubwira uzo musubirira rero.
Umugambwe nturiga ico kibazo niko yavuze.
Ko bavugana byose.
Umugo ni ikibazo kicigirwa mu mugambwe.
Nane ntari mu mugambwe.
Karego.
Urakoze cyane Diane n'ukuri rero Federico nibaza kuri uyu munsi ngira ngo ataje yiteguye mu kigaya kuyaga ni isanga muri kiganiro jewe ndisanga rwose igano ni kiza cyane nagira ndamubwire yuko n'ukuri uwobaza uno munsi mu mugambwe wa demokrata wo muri Amerika uwobaza mu mugambwe wa republike ati ninde azoba umukandida ejo kumwe bakugikigiye ntabyo bazi ari gihe cyabyo abarundi bose abagumya baranga n'abakenya rugamba n'imbonera kure b'umugambi CNDD-FDD nirashobora kuvuga ngo uko bari mu mugambi bose barazi ubuzobe indongozi yabo mu matora nawe ne mu muri Fodebu kumbure nta wazi na mutubwire nawe ati muri Fodebu umukandida zotanga mu 2020 azohiganya no CNDD-FDD zotanga n'uyu ati muri Ipona baramutanze n'uyu turi simigambwe mirongo nirenga abantu bose nta numwe aratanga umukandida ngira ngo umugambi kwamvuga inyumvira aho nyine bamaze kumutanga ahubwo nta mutubariye
biyumvira biyumvira amatora 2020 amatora 2020 mu zo ya Jamoga president bamvuga imvira
wese nako ari ntambamizi hari navuze ntambamizi hari muri ayo matora imbere yo kuzabanza kugira amatora tubanza kumvikana ibiri turimo ni biki amasezerano yarusha agiye kubera iki reka ntiturumvikana icyo ni kibazo kiri nyamukuru tubwirizwa gushyira ngaho tukavugana by'ukuri n'akarashize ingani ngo umuntu wese ukashatse agaragaza twari ko ashaka uko yumvira ati menga nta nuzanya nta hacyo tumaze
nuko turiko turasa nk'abasozera mpereye kuri kumushinga ntahe karegwa ibigiye gukurikira nibiki inyuma yo gushako umukono kwibwiriza nshingiro ryo Burundi naho umukuru w'igihugu cyo Burundi avugiye ko mu 2020 nkuko mwabitubwiye atazoba akiri umukandida mu kugira ngo yitoze mu matora yandi ategekanijwe inyuma y'iyo mwaka
ibigiye gukurikira ahanini nuko abajezwa amategeko bacye batangura kuraba amategeko yose ateye kubiri n'ibwirizwa nshingiro bakayasubiramo bakayatosora hanyuma akazana n'ibwirizwa shingiro ibindi nabyo umuntu wese ku ruhande rwiwe ku ruhande rwanje ku ruhande rwawe mwese acayitegura akaraba agatangwa kwipanga neza ingene ategekanya kazoza kiwe afashwe n'Imana mu 2020 ku niraza yuko umuntu wese ibyo byose hari byinshi bica bikorwa nawe wabyumva ubunye nka babamvuga inyumba barumvise ko wa muntu bahora batinya ko bahiganwa ariyo batu babuza kujya mu matora yakuyemo akarenga ngira nawe baca barema baze bahiganwe na mushasha bareke kuja baratora umugwi bakina n'umuhagarikize n'umumenyereza biragoye baze baremera amahiganwa mu mahiganwa hamahagira uwutsinda n'uwutsinda ariko uwutsinzwe ntibatsinda kandi boje baraza mu matora kenshi batinze umwaka mukurikira ku muri bogerageza
Frederic bamvuga inyumvira namwe ikigiye gukurikirana igiki
ni na gute ko twaje twari igihugu nimo babizi
ku rwego namwe rwanda
bagomba kutujyana bwo tuzobananya politike yacu twebwe tugwiriza kubanya tugwandira amasezerano y'Arusha kuko niwo mushinga barundi bumvikanye nibyo twemera ibyo nabyo arimo aravuga ngo bagiye ngo kwiga ngo amategeko ngo adahuye nande babwiriza kwanza kuhige mbere ko baritangaza
muce mugira ko akajambo kanyu kanyuma Frederic
ijambo rya nyuma byo no kwinagira nshikirizo nuko abarundi turakwiye kumva ibibazo by'igihugu tukitwararika ingorane z'abanyagihugu hagoma twitwararika ingorane z'abategeka iribwirizwa nshingiro ntirije gutora umuti ibibazo by'abanyagihugu rije gutora umuti ibibazo by'abategetsi rero ugasanga inyijyari umunyagihugu azovuga ati nanje ndashikiriwe ndaronse ndagize kabuhengwe rero nicyo kibazo kiri mbona kiri nyamukuru ako twirirwa tuhenda abantu ngo turimo turagira duhindura ibintu by'ukuri iribwirizwa nshingiro ntacyo rije gufasha ingorane z'umunyagihugu umunyagihugu yegwarijwe n'iki arugarijwe n'ubukene arugarijwe n'umutekano
muke
arugarijwe no kubura no kutishyira ngo yizane
ari mushinga ntakarego murakoze cyane gose
gusubiramo ibirwa nshingiro
murakoze cyane gose mushinga ntahe Jean Claude Karegwa ndenza ko namwe akajambo kanyu kanyuma
kamukanyuma reka nshimire Frederic bamvuga inyumvira naho byamugoye ari ibyo atavuze neza n'ibisanzwe bigora umugabo nshimire nawe watunganije ikiganiro kandi wakirongora neza cyane nshimire abagiye barahamagara babagabo Jean Bosco Lionel Elia na Ciza hanyuma kandi menyeshe abarundi nshimire n'abarundi batoye byizwa shingiro nshimire icyo mu kwigihugu yariteye ku igikumu hanyuma kandi nshimire nabo bose bazi neza icyaricyo bamaze gutegera icyaricyo iteka n'itekane by'igihugu na kazi zake k'igihugu
murakoze cyane
kamo na Federico n'abandi ngo baze bahamye abandi barundi bake gukurikira ubwije
murakoze cyane gose Jean Claude Karegwa ndenza ko kona mwitavye ubutumire bw'ijuru rya Amerika kandi mwagize neza kuko harabategetsi bamwe bari takivugira ku Jugi America tubahaye ubutumwa bakatubwira ko FM ziri Jugi America iradio ugawe ariko hugawe FM ntihugawe yindi mirongo mukorera dukorera ko mwakoze cyane gose ko namwatwitavye Jean Claude Karigwandenza ko muvugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Eka na Frederic bamvuga inyumvira umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu nawe nyina hari mu Bibirigi yakoze kuri kano kanya duhaye Diane nahazwe twari kumwe muri Sanga ndayifurize kuranirwa mu manyu no mu vyanyu mandanye muryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda
Ibiganiro cyo kuri rya Amerika birabandanya